Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi
ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mubandanya gutega amatwi ibiganiro vyacu kaze mu makuru mu kirundi haya nayo tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira ica gatanu cisoko ya Kinama mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura cazindutse kirasha kuri uyu wa kane abadandaza basaba gushumbushwa buramatari w'intara ya Bujumbura yari yeshikiye aho kuri iyo soko akaba yijeje abadandaza ko bazoshumbushwa kuko iyo soko yari ifise umwishingizi aho nyene mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura ibiharage vyumye bimaze iminsi vyarabuze mu budandarizo abadandaza bavuga ko iyo bahora babikura havyabuze ariko ubu baronka ibiharage bitoto muri iki gihe bitanguye kwera ibwirizwa rigenga sentare cungera amatungo ya leta nibikurikizwa muri iyo sentare ingene itunganijwe n'ingere ikora mu Burundi rigiye gusubigwamwo integuro y'impinyanyuro zakozwe na leta yemejwe kuri uyu wa kane n'inama shinga mateka nayo mu gihe kuri uyu wa gatatu buramatari w'intara ya Butanyerera yasohoye itangazo rihamagarira ba musitanteri kuzoca ihadabo abantu bose bafise inyubakwa ku mabarabara ya kaburimba ca mu bisagara batazoba barahatunganya gushika ku munsi wa gatandatu w'indwi mu kwashira amabuye no kwasiga isima nabo vyega mu gisagara ca Kayanza bavuga ko iyo ngingo bayimenye kandi bariko baritunganya Idoni mukanya haya makuru muri komo yashikirizwa na Jota Miratuzi fadenye mu ngabwe ivyuma na Mathieu Habona Yesu
Radio Indundi Culture
Ica gatanu cisoko ya Kinama mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura cazindutse kirasha kuri uyu wa kane ibiduga bizimye umuriro n'abanyagihugu bakaba bafashanije kugira ngo uyo muriro uzime ica uteye n'ivyahononekariye ntibiramenyekana gushika ubu abadandaza basaba ishumbusho ku vyononekaye Diodone niyanzigamiye yahashitse
Aha turi ku isoko ya Kinama mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura aha dusuwe umuriro aha ibonekeza imodoka zizimye imiriro z'igipolisi kijeje gutabara impanuka hamwe n'iz'umuryango utabara imbabare ko wahuje zinyuragirana aha kandi ibonekeza inzego z'umutekano ziriko zibuza abinjira muri iyo soko bariko barazimya utereje amaso muri iyo babona ibidandazwa vyahiye biratokombera bamwe mu badandariza muri iyo soko harabasa n'abataye umutwe aba bajumarariwe bati uyo muriro wadutse nk'isaha zibiri z'agatondo ariko ntituzi aho wazananye bemeza kandi ko ataco warokoye uyu mukenyezi we anegura ko nabagerageje gukura utwabo baca bibwa n'abasuma
basohora bavuma babikorera batwirukanga n'umuri batubwira ngo ko baradufasha mugabo n'ababitwaje nitwamenye babakiye aya n'abatuye basanga n'amagufuri bamenye bapfuye ibintu byose kandi atari mitahe yabo
abo badandaza bamenyesha ko batabona ingene bagiye kubaho no kwishyura amadeni bafashe mu mabanki kubera iyo mpanuka
umuntu akoresha amahera ye uri umudandaza akoresha amahera y'abantu ndakoresha ya banki ukoresha y'umugenzi ati niza cyangwa mashyirahamwe bazotwitondera baduhe ikiringo cyo kurondera none babona ko ikibazo cyabaye
aba badandaza bagasaba ko bofasha kugira ngo ubuzima bubandanye
mudufashe bazi turebe Tô tão usava assim no motel, porque tu caro não estava na baixa, tu agora.
Isoko ya Kinama ikaba yari imwe mu masoko indwi yasanuwe mu gisagara cha Bujumbura mu mwaka wa 2017 n'uburyo bw'umwe bwa Buraya aho yugura imiryango muri myandagaro mu mwaka wa 2018 aho yari ifise ico gihe ibibanza birenga 200,000 naho atagiciro c'ivyahononekariye kiramenyekana amwe mu makuru twakuyaho yemeza ko ibidandazwa bimutuzo tw'ubudandarizo turenga gato amajanane ziba vyahiye biratokombera mu masaha y'umurango uwo muriro bakaba bahavuye bawuzimya
Uramatari w'intara ya Bujumbura Roise Ndayikengurukiye rero yari yashitse kuraba ivyabaye kuri iyo soko yahojeje abadandaza bahaburiye ibintu aca bizeza ko bazoshumbushwa kuko isoko ya Kinama yari yaronse umwishingizi tumukurikire
uno munsi mu gitondo ugihe cy'isaha zibiri zo mu gitondo ko hadutse umuriro mu isoko ya Kinama ubu gushika ubu baracaharura kugira tumenye ibyononekaye ko bingana ugabo muri rusange turabye uko isoko ingana n'igice cyashikiriwe turabona ko ahashikiriwe ni hatoyi ugereranyije no kwisoko ko ingana aha umucano wadutse ahantu cyane cyane hadanarizwa ibintu by'amavuta niho tubona ahasinzikaye cyane ariko aya ni makompatima nta kibazo haracari kare kugira tumenye icyatumye umucano waduka urabona turashari mu byo kuzimya hariho abajeje kugira amatohoza reka tubahe umwanya babirondere bazatubwira ama ni n'akanya bwa mbere ko guhoza abenegihugu bashikiwe n'iryo sanganya urumva benshi niho baziga ubuzima ariko twongera dushimira abantu bafashije kugira umucanwa uhagarare aho ndavuga abo muri protection civile abo muri croix rouge cyane cyane n'abenegihugu bafashije kugira umuriro uhagarare ama ikindi tukumenyesha ni uko iri soko ryari ryaragiye muri assurance niyo bita ubwishingizi rero uremesha abagize ibyago yuko ishyirahamwe ajiko niryo ryafashe isoko gusha muri assurance bamaze kugira ibiharuro bazuje hamwe na komine ko komine niwe yafashe assurance ama baharure barabe ko huboneka agashumbusho gitoyi kubenegihugu bashikiwe n'ivyo vyabo
tukiraho nyene mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura aho bagenzi bacu baciye kuri uyu wa kane ibiharage vyumye bimaze iminsi vyarabuze mu tuzu tw'ubudandarizo abadandaza bamenyesha ko iyo babirangurira mu ntara z'uburaruko nabo batabironka ico baronka ubu ari biharage bitoto ariko bakidoga ko ivyo navyo bidabikika abo badandaza bamenyesha ko ubwo bukene bw'ibiharage bwatumye aho bibonetse biduga igiciro bidasanzwe uko bitari bwabeho gushika ku bihumbi ndwi ku kilo kimwe Odiro Nkejimana
ibiciro ku biharage byasa nkaho byimonogoje mu kuduga kuko bitari bwigere bishikaho ikiro kija ku mafaranga ibihumbi ndwi y'amarundi nkuko bamwe mu babiranguza babivuga
ibaye rya mbere kabisa biduga gashika ku yobe rero byatewe no kubyari byabuze ikigihe cyo ndatwe byadutangaje ni byari bwaduke nk'uko kugura musiko ya ngotse ugasanga nabo iyo babikura ntabwo bafise bashukara kugaraga
abo twaganiriye mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko iyo babirangurira cyane cyane mu buraruko bw'igihugu havugwa ko ari umwimbo utagenze neza bivuye kuhindagurika ry'ibihe abo baranguza ibiharage mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura basigura ko bagahingwe kabonetse bitumwe n'uko hari ibiharage byatanguye kwera
cyo gituma nk'ubu bariko barabigura ku bwinshi kubera bya nk'ibyo general se bije biri ku ibeye ntoye paraporo yo mundu yahera mundu zibiri zihetse
byarage byakorotse kabisa
none ko arato kuri shino hombe ndwi bitabirindwi na cyane ubu tugeze ku yondo tandatu na cyane
kubera iki bikorotse
kubera umwimbo wabonetse mu bisanzwe bihageze ko byeri biharage
naho biruko abo badandaza bavuga ko n'ubihindagurika ry'ibihe ryibonekeje nk'uruzuba n'imvura yaguye nabi nabi bishobora kuzotuma ibiciro bitagabanuka kubera umwimbo muke ikindi kibabera intambamyi nibungwe cyane cyane iyo babitse intete nyinshi bagasaba inzego zijerwe iby'uburimyi mu gihugu gutanga imiti rikinga
bungisha nkuba ari bishasha ntiharagera ko bibungwa gusa bica bitugora kubika nk'ubu ari bishasha bashiramo imiti yabyo nk'ibinini haragera yo bisendwa hamwe haboneka iyo miti gusa tuza turabishiramo ntiyibungwa
aho mu gice cya zone Kamenge ahazwi nka terminus bamwe muri abo baranguza ibiharage bemeza ko ibiharage bizwi nka jone mu ndwi iheze byariko bikabakaba ibihumbi ndwi n'amajana atanu ku kilo nayo ibiharage bizwi nka kinure byahora ku bihumbi bitanu n'amajana atanu ku kilo
Radio Indundi Culture
amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu bijanye n'intwari bereye ibwirizwa rigenga sentare icungera amatungo ya leta n'ibikurikizwa muri iyo sentare ingene itunganijwe n'ingene ikora mu Burundi rigiye gusubigwamwo integuro y'impinyanyuro zakozwe na leta yemejwe kuri uyu wa kane n'inama nshingamateka bishasha bigaragara muri iyo nteguro harimo gukuraho ibiringo vyahora biharugwa ku mucamanza w'iyo sentare ubu kandi yahawe ububasha bwo guca imanza zerekeye amafaranga nkuko biri mu zindi manza abashinga mateka bagize ico bashikiriza yamara berekanye amakenga yaho ugwego rugarukira kuzindi zikomeye mu gihugu umushikiranganje ubutungane yari umutumire yasiguye ko igihambaye hari uko mu bikorwa byose hubahirizwa ibwirizwa shingiro Noris Nduwimana
Nineguru yibwirizwa yizwa tambu n'imvano yicatumye yahindugwa ingene sentare genzura amatungo ya leta nibikurikirizwa muri yitanzwe byo kuri nkuko yandi mabwirizwa yigwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka kiretse ko umushikiranganje w'ubutungane yari umutumire yibukije kukubaho kwayo gushimangirwa nibwirizwa nshingiro ryo mu 2018 mu ngingo y'183 aribyo byatumye amakenga kubagiza ico bashikiriza nka Dieudonné Iradukunda
umengo ko duhinyanyura ibyo tutabona tumabihinyanyo rero ingorane yoba yarahabaye ko mabwirizwa abashinga bateka babwizwa kwiga babanje kuyatahura bikwiye bakamenya imvo n'imvano zigitumye haba impinduka iyi canke iriye
mu Burundi sentare irabi by'amatungo ya leta kandi abashinga amateka bavuga ko ari urwego rwoye gushinga kuko kubwa batahura ubagwegamiye ibi kandi bitera yandi makenga batowe n'abanyagihugu bafatiye ku zindi nzego zibangabanganije imirimo uyu n'umushinga amateka Chantal Barampama
Cour de compte na Inspection Générale d'Ore ndabona by'ukuri ko hariho impari hagati y'izo nzego zibiri nagomba kubaza umushikiranganje ko ibyo bintu baba barabitoreye umuti inzego zibiri z'igihugu zitovuga rumwe
umukuru w'inama ingamateka Daniel Girard Ndabirabe yunga mujyu wagira ati
none mu gihe itari kwirakora ibi biri dans les prérogatives ica ibirakora iki la cour de compte ça c'est une question cha kabiri mbega dusha twishirako ko ishobora gutanga n'ama sanction bihe une fonction juridictionnelle ijanye n'ibikorwa tuyituma cyabigenda gute
umushikiranganje ya Alfred Ahigejeje kuri ayo madida ne yose yishura kwicitonderwa imbere ya byose kandi kinahambaye hari uko iyo sentare bwirizwa gukora yubahirije ibwirizwa nshingira ikomoka ko mu bugenzura ibikorwa bya leta
jewe aho mpagaze nuko two kubahiriza ibyanditswe mu ibwirizwa nshingira ibyo nibyo byobari byo mu mission ya Cour de compte urabizi yuko igira le commentaire kuri projet de loi de finance mugabo wose iragira ama commentaire kuri loi de règlement ufata yuko ibyanditswe muri constitution kera Cour de compte assiste le parlement
mu bigaragara nk'abishasha mu nteguro y'iribwirizwa riho ubwo rwego bushobozi bwo guca imanza zerekeye amafaranga harimo ku mucamanza wa sentare iraba amatungo ya leta atazobagikorera ku biringo nk'uko byahora ni sentare kandi ibwirizwa guhabwa ibisata ububasha n'uburyo bwo gukora yiharije kandi bihuye n'ibyisungwa ku rwego mpuzamakungu mu bijanye na sentare zica imanza zerekeye amafaranga
bamwe mu banyagihugu bituriye igisata c'igihugu kijeje gupima amatongo gushinga uburimbi no gushingura impapuro ndangatongo bavuga ko igikorwa cyo kwandikisha amatongo kiriko kigenda cikwega kuvaho hatanguriye umugambi wo gutanga urupapuro ndangatongo rukozwe mu buhinga bwa none babona ko horwizwa abakozi muri ico gisata bofasha kugira ngo ico gikogwa kinyaruke urivye kwizera
muri ico gisata kijeje gupima amatongo gushinga uburimbi no gushingura hari abanyagihugu baje kwandikisha amatongo yabo bamwe mu banyagihugu twasanze barashima uburyo bakigwa ariko bakanegura ko kugira baronke urupapuro ndangatongo ariko ibazo kuko bisa n'ivyikwega cyane abatwayaza ariko batashimye kuvugira ku vyuma vyacu batanga karoro kabiyandikishije muri ndamukezi uyu mwaka batararonse urwo rupapuro aha bakibaza ryari bizoba vyatunganye kuko haheze iminsi bahabwa yandi masango aha rero bagaruka kungorane bagira bakerekana nk'umwanya cyo kimwe n'uburyo bakoresha bakabibona nk'uruhombo rudasanzwe kuko baba bafise ibyo bakora buri munsi mu gihe gisata kijeje gupima amatongo cyaheruka guhamagarira abantu bose cyane cyane abasanzwe bafise impapuro zo ku rwego rw'igihugu kureba ibijanye no kuronsa urupapuro ndangatongo rukoze mu buhinga bwa none aho hari muri ntwara n'umwaka wa 2026 abo banyagihugu babona ko kwihutirwa kongerereza abakozi kugira icyo gikorwa kinyaruke ku neza y'igihugu bakore ivyo bishikirizwa nabo banyagihugu uruganda rwa radio indonde kiritero rwarondeye umuyobozi ajeje gisara cyo gupima amatongo gushinga uburimbi no gushingura Salomoni bigira kugiragira icyo yivuze ko ntigwashoboye kumuronga mu itangazo ry'ubwo buyobozi yo kuwa 17 ntwarane uyu mwaka turimo gyerekana ko ikiringo cyo gutanga izo mpapuro cyari kurangira kuwa 30 ndamukiza ariko cyavuye cyongererezwa gushika kuwa 30 rusange mu mwaka wa 2026 ingengo yafashwe hisunzwe ingengo y'ijana na 42 n'ijana na 43 y'ibwirizwa nimero imwe akarongo 12 y'umwaka wa 2025 rishinga integure y'amafaranga leta izokoresha umwaka wa 2025 shira 2026 naye amafaranga y'ugo rupapuro ari hagati y'ibihumbi 12 n'ibihumbi 150 y'amafaranga y'amarundi buri ar ariho hisunzwe kibanzi tongoririmo
Mugihe kuri uyu wa gatatu buramatari w'intara ya Butanyerera yasohoye itangazo rihamagarira ba mustanteri kuzocia hadabu abantu bose bafise inyubakwa ku mabarabara ya kaburimba ca mu bisagara batazoba baratunganije gushika ku munsi wa gatandatu w'iyindwi mu kuhashira amabuye no kuhasiga isima abo vyega mu gisagara ca Kayanza bavuga ko iyo ngingo bayimenye kandi bariko baritunganya ariko rero kubera ari mu gihe c'imvura kandi hashobora kuba n'abatarakwiza uburyo bwo kubikora basaba ko igihe bahawe co kongerezwa Idonido na Jean Nahimana
Mu gihe kuri wa kane twaca mu bibanza bitandukanye byo mu gisagara ca Kayanza vyegereye ibarabara ry'igihugu nimero imwe twashoboye kubona ko akamo katewe abafise inzu hafi y'iryo barabara kajanye no kwatunganya mu kwashira amabuye no kwasiga isima kitabwe aho biboneka ko ahatari hake ico gikorwa carangiye ariko hakaba nabandi basa n'abagitanguye kuri wa kane nyene kumva z'ugutinya gucibwa ihadabu nk'uko biri mu itangazo ryasohowe kuri wa gatatu na buramatari w'intera Butanyerera Victor Segasago muri iyo tangazo ahamagarira ba musitanteri ba makomine guhanisha ihadabu riva ku mafaranga ibihumbi amajana atatu gushika ku bihumbi amajana atanu uwo wese gushika ku munsi wa gatandatu w'iyindwi atazoba arashira amabuye yongera asiga n'isima imbere y'inyubakwa yiwe yegereye ibarabara rya kaburimbo rica muri ico gisagara mu gihe ariko hakiri aho banye namazu batarabikora bitewe no kuba batararonka uburyo bukenewe hakaba n'abafise ubwoba bw'imvura ikiri nyinshi yo hava yonona ivyo bikorwa aba nabandi basaba uwarongoye intara kwegeza inyuma ikiringo catanzwe kugira abatararonka uburyo bw'uko bikora babe baritunganya hanyuma ubuzica amatwi azohanwe hisunzwe amategeko hagataho muri ico gisagara ca Kayanza nyene n'inzu ziri kuri iryo barabara zisakajwe amategura zose co kimwe n'iziriko amabati ashaje ziriko se asamburwa kugira zisubirizwe n'inzu zisakajwe amabati kandi zifise isura nziza mukamenya ko kukijanye n'ico gikorwa cyo guhanisha ihadabu abo bose kugira ku munsi wa gatandatu batazoba baratunganya ico gikorwa buramatari Victor Segasago asaba ba mustane ba makomine kuzomushikiriza raporo ya vyose ku munsi wa mbere w'indwi bucitangura igenekezo rya 11 rusama umwaka w'2026 muri komine Kanzani ntara Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
Harakoze mugenzi wacu Yohani Nahimana nino ngaha turangije amakuru twabateguriye ndabashimiye mwese mwarimu yateza abiri shimire na Mathieu habana Yesu yamfashije muhinga bw'ivyuma aya makuru mwari kumwe yashikirizwa na Jotamira Tuzi mubandanye mugira ibihe byiza mwese murakoze